Iri Nejwi d'Amerika. Ijwi d'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turaramukije nshuti muduteze amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa mbere itariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2018 kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Ubu rero umwaka urangiye w'2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'ido n'ido y'urubanza kuko twashikanye amadosiye arenga 1,600.
Uyo ni Maitre Amel Niyongere avuga ku madosiye arenga 1,600 ku kibazo cy'u Burundi amaze gushikanwa muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Tubafitiye n'amakuru y'inkino yabaye mu mpera z'indwi turangije mu Rwanda no mu Burundi. Yamarareka duhere ku makuru avugwa hirya no hino dushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Baramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abapolisi barateye ivyuka bikoroza amosozi ibihumbi vy'abanyagihugu bari mu myiyerekano ku murwa mukuru wa Sudani ku munsi w'Imana ejo, aho bagisaba Perezida Omar al-Bashir gutanga imihoho mu ndwi yabo ya gatatu. Amasinzi y'abari mu myiyerekano bagizwe n'imirwi y'abaganga, abigisha bahuriye ku murwa mukuru Khartoum ejo ku munsi w'Imana. Leta ya Sudani yashikirije ko abantu 19 aribo bamaze gufa hamwe n'abajeje umutekano babiri kuva iyo myiyerekano itangura mu buraruko bushira ubuseruko bwo mu gisagara cya Atbara kwigenekerezo ya 19 z'ukwezi kw'12 guheze. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu Amnesty International ryo rikaba rishikiriza ko abishwe muri iyo myiyerekano baza bashika kuri 37. Abategetsi barugaye amashure bashinga amasaha abanyagihugu bategerezwa kuba bari mu mihana yabo, kandi intara zimwe zimwe zishigwa mu bihe bidasanzwe nk'igihugu kiri mu ntambara kuva iyo myiyerekano igitangura. Intandaro y'iyo myiyerekano yatewe n'uko leta yadugije ibiciro by'ivyankenerwa harimwo n'umukate. Abategetsi muri Misiri bashikiriza ko umupolisi yishwe mu gihe yariko arategura bombe yari yatezwe hafi y'isengero mu micungararo y'umurwa mukuru Cairo. Abategetsi bavuga kandi ko abapolisi bashika kuri babiri bakomeretse igihe icyo gisasu caturika ku munsi w'Imana ku munsi wa gatandatu muri Mbabarira. Ibyo byabaye mu gihe abakristo b'abakopte muri icyo gihugu cya Misiri bari mu myiteguro yo guhimbaza Noweli ihimbazwa kuri uyu munsi wa mbere. Nta muhari uriyitirira ko ari wo wari wateze iyo bombe, ariko umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu warimanze ko ari wo wakoze ibitero ku bakristo muri icyo gihugu cya Misiri muri kahise. Iyi ndwi y'ibikorwa iratangura kuri uyu munsi wa mbere muri Leta Zunze za Amerika, ariko ibihumbi by'abakozi ba leta bo bagumijwe mu ngo zabo kuko imirimo ya leta yahagaritswe. Bamwe muri bo muri iyi ndwi barongera gutonda ku mirimo ariko batiteze guhembwa. Perezida Donald Trump yashikirije ejo ku munsi w'Imana ko atahura ibihe bitoroshe abo bakozi barimwo byo gukora batiteza agahembo, ariko abasaba kuraba ingene bo kwifata kuko atazemera ko leta yugurura adahawe imiliyaridi zitanu z'amadolari asaba zo kubaka urukuta ku rubibe Amerika ihana n'igihugu cya Mexique. Ibiganiro byahuje ejo ku munsi w'Imana abategetsi mu biro bya Perezida White House bari mu icegera cy'umukuru w'igihugu Mike Pence hamwe na bamwe mu bafasha mu namashinga amateka kuri ico kibazo cy'urukuta ntacyo byavuyemo. Ariko Trump avuga ko umwumvikano ushobora kuboneka mu minsi mikiri imbere. Abakozi ba leta bashika 180,000 bararungitswe iwabo. Abankenerwa cyane cyane nabo nibo bariko barakora badahembwa muri iyo minsi imirimo ya leta yahagaze. Abakenyezi muri Arabia Saudite bagiye kugarukirwa mu bijanye n'agateka kabo, aho abagabo muri icyo gihugu batacemerewe kwahukana abagore babo batabimenyeshejwe. Kuva ejo ku munsi w'Imana amasentare muri icyo gihugu yasabwe kumenyesha umugore ko umugabo wiwe yahawe uburenganzira bwo kwahukana. Ingingo ije ikuraho umugenzi wariho aho abagabo bahukana batabimenyesheje abagore babo ndetse bakanka no gufasha abana baba baravyaranye. Iki ni kimwe mu mpinduka ziriko ziraha umukenyezi w'umuyisilamu bwigenge. Mu mwaka uheze abakenyezi muri Arabia Saudite barahawe uburenganzira bwo kugendesha imodokari. Mu yindi myaka imbere yaho bemerewe kuja mu mahiganwa y'imikino, gutora mu matora hamwe no gukora imirimo yinjiza amafaranga mu muryango. Ariko amashirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko impinga ikiri ndende mu gihe abagore bataremererwa kuresha canke gufata ingingo yo kwahukana ndetse no kugira ingendo tutibagiye no kuvurwa abagabo babo batavyemeye. Abajejwe umutekano muri Nigeria jo kumunsi w'Imana barahagaritse abamenyesha makuru babiri babagiriza gutangaza amakuru yerekeye umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Nkuko amakuru ava mu kinyamakuru cyandika muri ico gihugu yabibwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP, ikimenyesha makuru do Daily Trust gikorera mu buraruko bw'igisagara ca Maiduguri cavuze ko abamenyesha makuru bacu bahowe ko batangaje amakuru ajanye n'integuro z'abasirikare ba leta barimwo zari zigamije kwigarurira igisagara cha Baga. Ico gisagara kikaba cafashwe na Boko Haram mu ndwi zibiri ziheze. Ico kinyemesha makuru cashikirije ku itariki ya 31 z'ukwezi kw'12 ko Boko Haram yafashe ibice bitandatu mu buraruko bwa leta ya Borno.
Urakoze rero yisuka makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Aho urunani rw'abashingwa manza bakurikirana ikibazo cy'u Burundi rwamenyesheje ko umwaka w'2018 urangiye, bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ayo madosiye yerekeye ivyaha bishobora kuba byarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015, harimo ubwicanyi bw'ikivunga, guhohotera ikiremwa muntu canke gufata abakenyezi ku nguvu. Urwo runani rwizeye ko uyu mwaka w'2019 uzorangira hamaze gusohoka imitahe y'uguhagarika bamwe mu nzego za leta bikekwa ko ivyo vyaha. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Urunani rw'abashingwa manza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hamwe n'abahuye n'amabi n'ivyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 barashima aho bagejeje igikorwa. Maitre Armelio Ngere, umuhuza bikorwa muri urwo runani, yabwiye Ijwi ry'Amerika ku mwaka w'2018 warayuheze bamaze gushikana amadosiye arenga 1,600 y'abantu bakorewe amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI.
Ubu rero umwaka urangiye w'2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza y'idonido y'urubanza, kuko twashikanye amadosiye arenga 1,600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Hama aho rero hariyo n'ayandi y'amabi abandanya akogwa tumwa twakira, twifuza kurungikira ibiro vy'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ubu rero bariko bumviriza iyo miryango n'abo bahohotewe ubuzima, ariko mwo bumviriza urumviriza n'abandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta, abo baba barabonye ubwicanyi buriko burakogwa, abo baba bakora mu nzego zitandukanye za leta, kugira bishobore gufasha biho muco iyo sentare.
Umwaka uraheze abacamanza biyo sentare CPG bahaye uruhusha umushikiriza manza mukuru Madame Fatou Bensouda gutangura amatohoza ku vyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi. Maitre Armelio Ngere avuga ko igikorwa kizoca gikurikira uyu mwaka ari ukurungika imitahe mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa.
Umushikiriza manza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha, araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa nivyo vyaha akagira nabo ashengeza mu butungane n'icyo kugoba rimwe rero bari matohoza turi nk'abashingwa manza turiko turobananya tubaha ibintu vyerekana neza yuko ibyaha byakozwe tubashira hamwe nabakorewe ibyaha rero abituye sinari muzima kumana vya ari bo duserukira twebwe hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco kuvyaha byakozwe aye tukibaza yuko muri uyu mwaka 2019 hashobora gukurikirana bamwe bamwe bazokwagirwa n'icyaha
abo bakekwa ko ibyaha nka byose biri mu madosiye abashingwa manza bashikirije sentare CPI n'inzego za leta muri byo byaha harimo bwicanye bw'ikirenga uguhohotera gateka kazi na muntu n'ibindi
hariyo bafashwe ku ngufu cyane cyane abakenyezi n'abigeme hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi ukabije ibyo byose twabihaye yo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo yo sentare ishinzwe mu gukurikirana abituye yo sentare bose ubu unye bariko baraza gutanga ibyemezo abavi Bujumbura abava mu Burundi abava mu bihugu bahungiyemo urabona neza yuko abantu bashaka gukorana gufasha guha umuco umushikiriza manza wasane muzama komana vyaha nabakora mu nzego za leta n'abari kwakora mu nzego za leta nabandi bari mu Burundi baraguma batanga makuru kandi bakemera yuko bashobora mu gihe bakingiwe botanga ibyemezo vyerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakaduma ko n'urutoki nabakoze ivyo vyaha
ku vitariki 27 zo kwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2017 Uburundi bwari kuye ku mugaragaro muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI leta y'Uburundi ivuga ko ayo madosiye yose yitwariwemo ari imfagusa leta yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya Burundi bidacana uwaka no Burundi yamara mushikiza manza mukuru w'iyo sentare yemeza ko amatohoza ku vyaha vyakozwe imbere y'iyo tariki atakabuza ko abandanya kandi abazokwagirwa nabo bagakubitwa intahe mu gahanga cyeklavini nkuru Kigali ku bwijuru rya Amerika
banywanyi bijuru rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Mu Burundi abana barenze imyaka 6 baracagira umwanda mutoyi baryamye. Abahinga mu bijanye n'inyifato bahanura ko bakwiye kuvuzwa umwe muri abo akaba ari umwigisha mu makaminuza Renovate Irambona arasigura kugena abavyeyi bafise abo bana bakwiye kwifata mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Diane Ndonse.
Umwigisha Renovate Irambona umuhinga mu by'inyifato atangura sigura bimwe mu bituma nyamukuru bishobora gutuma umwana yigira ku mwanda muto w'imuburiri
no vuga ko icambere ari kuba bafisa abavyeyi nabo nyene bamaze umwanya muremure nabo nyene bigira ku mwanda bimwe bavuga ngo mu gifaransa hérédité abahinga bavuga ko ibice 60% by'abana bavutse kuri abo bavyeyi nabo nyene baca bigira ku mwanda bigateba hanyuma ikindi ca kabiri ni ingwara zisanzwe nyene zo mu mubiri dufate bijya bitama infection urinaire canke ugasanga hariho perturbation hormonale ibyo mu mubiri nyene canke ugasanga uwo mwana afise agasaho ku mukoyo gatoyi canke ugasanga afise itiro rirengeje ku buryo niyo hoba ivyerekana yuko ashaka kuja kugira umwanda muto atavyuka bitamukundira kwa vyuka
ariko kandi hari nibindi bishobora guhungabanya imibereho y'umwana gucyo bigatuma yigira ku mwanda naho yo bari yarabihevye
hariho nk'igihe umwana usanga hari ikintu cahindutse mu buzima bwiwe ugasanga habaye nk'umuntu yapfuye mu muryango cyangwa ugasanga nk'abavyeyi bariko baravana divorce abavyeyi bavanye cyangwa ugasanga nk'umuvyeyi yagiye mu mahanga yagiye kure cyangwa ugasanga nk'umwana ngahinduriye ishure cyangwa yahinduye aho muba donc abantu bimutse ivyo byose utwo tuntu tuba twahindutse mu buzima bwiwe turashobora gutuma asubira kugira umwanda mu gitanda niyo yoba yarabihevye
ni kuvuga amajambo make ibintu bishobora kuba byaramuhungabanije mu buzima bwiwe
hanyuma nawe agaca abyishura ko akoresheje ubwo buryo
mbega umwana aherpa kugira umwanda mu buriri afise imyaka ingahe
gushika ku myaka 56 aho onye abavyeyi ntibari babwije no kuvyibaza ko no kugira ubwoba niki kugera ku myaka 56 ni ibintu bisanzwe nuko nyene kundi umwana arekura umukoyo utungingo no vuga ngo tumufasha ntituba turakomera neza tuza gukomera neza ku myaka 56 aho rero niho acareka kugira uyo mwanda iyo bibandanije yararengeje iyo myaka niho rero umufite yoca atangura kuvyibazako
kubera ko hari zimwe mu mvuzo zishobora gutumwa n'ingwara zo mu mubiri umuhinga Renevat irambona ahanura ababyeyi ko bovuza umwana mu gihe abandanije kwikoyora ko arengeje imyaka 6 hagataha umuvyeyi asabwa kwitwararika kutajya umutima umwana mbere akanamufasha kugira ngo bishobore guhera
cambere coco niyo nyifato y'abavyeyi ukwemera yuko bishika kandi kuyo mwana atabigira nimaka ntibabandanye bagirisha vu bonyene bakitunganya inyifato y'abavyeyi irahambaye hanyuma ikigira kabiri nuko abavyeyi bayagisha umwana bakamubwira ko atari wenyene ko bashobora kumufasha kandi ibyo bintu bishobora gukira kugira uwo mwana atekana hanyuma hariho n'utundi tuntu duto duto abavyeyi bashobora kugira dufate kamwemerera umwana akanywa ibintu ku murango iyo umwana ahageze yuko aja kuryama nk'amasaha makenya mbere bakamwankira kwanywa ibintu kandi bakabivugana n'uyo mwana kugira ntiyumve ngo ni gihano mugabo yumve ko ariko aragira uruhara mu gukira
uryamanye n'umwana arasabwa kandi kumuvyura hagati mu ijoro kugira ngo aje mu kazu kasugumwe umuhinga Renevat abandanya ahanura ababyeyi kwirinda ibihano nk'umuti ku mwana kuko bigira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwiwe.
Bene ivyo bintu by'ibihano ababyeyi biyumvira ni bibi cyane kuko iyo umwana agumye ahanwa kuri ivyo arashobora mbere no guheba kugira uyo mwanda mu gitanda mugabo agaca atora izindi ngeso zirengeye akagira izindi ngwara zirengeye niyo bariko baramuhanirako hanyuma ikindi naco nuko abavyeyi bataba babiteguye neza bakafata nk'umwana yagize umwanda haryamye bakamushira mu bandi bana burunganwe ngo bamuzomere canke bonyene bakamutetereza abene abo bana rero kagenda n'isoni zinshi cane bimwe bita mu gifaransa sentiment d'honte uyo mwana akaba umuntu atiyemeye akabona ari munsi y'abandi mu nyuma bikazomugirira ingaruka mbi ukuntu azobana n'abandi kuko yama yiyumva yuko ari munsi y'abandi kubera ivyo bihano bamuhaye bamutetereje
uyu muhinga yongera ko avuga ko ubuzima umwana yaciyemwo bufise ingaruka zikomeye muri kazoza kiwe
burya ibintu byose tubona mu bwana bwacu biradukurikirana dukuze ukuntu rero boba bara abavyeyi boba barafashe uyo mwana bakamukubita canke bakamuturira hariho n'abavyeyi bafata bagaturira umwana ku gapipi ngo bariko baramuvura ivyo byose birashobora gukurikirana umwana akuze iyo ageze mu bigero ivyo ababyeyi badukoreye n'ivyo batadukoreye n'ivyo bigira umuntu akuze gituma rero abantu bakuze twese tudasa tutameze co kimwe ni kubera tutaciye muri bimwe burya ivyo twaciyemo byose biguma muri twebwe kahise ntikigera gahera kagubandanya kadukurikirana niko kuduza umuntu akuze
umwana ashikanye imyaka 12 ataraheba kwituma haryamye bigira ingaruka mbi gusumba harimo nuko ashobora kugumana navyo imyaka yose ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Our Voices Ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri television ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu Icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika. Umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'Ubuseruko. Nije Oriane itangishaka mumenyereye mu makuru y'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Mu kiganiro wa Voices tuyaga ku bibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku vyumviro n'ivyifuzo by'umukenyezi w'umunyafrika. Tuganira no ku yandi makuru yo muri Afrika. Kaze mwese abumvira ururimi rw'icyongereza, turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook cyangwa kuri YouTube. Fyonda like na subscribe, mwongere mu gisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose. Our Voices.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC. Kumakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini, duhere mu Rwanda aho dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire ku makuru yaranze inkino mu Rwanda mu mpera z'indwi turangije. Arahera ku rukino rw'umupira w'amaboko wa volleyball.
Mu mukino w'intoki wa volleyball, ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino y'umunsi wa kabiri mu cyiciro cyo kwishyura phase retour muri championnat y'icyiciro cya mbere ku makipe y'abagabo. Ku kibuga cy'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC Karongi habereye imikino itatu. Mu mukino watangiye isaa yine, ikipe ya IPRC Ngoma yatsinze IPRC Karongi amaseti 3-1. Isaa sita hatangiye umukino wahuje ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB na IPRC Ngoma, urangira UTB itsinze IPRC Ngoma amaseti 3-0. Ikipe ya UTB yarongeye itsinda IPRC Karongi amaseti 3-1 mu mukino watangiye isaa 8. Indi mikino ibiri yabereye kuri stade ntoya y'i Remera. Guhera isaa 9, ikipe ya Kirehe Volleyball Club yatunguye APR Volleyball Club itsinda amaseti 3-0. Umukino w'umunsi watangiye isaa 11 hagati ya Gisagara Volleyball Club na Reg Volleyball Club. Warangiye ikipe ya Reg Volleyball Club itsinze Gisagara amaseti 3-2. Benon Mugisha, umutoza wa Reg Volleyball Club, avuga ko byabaye ngombwa ko akora impinduka mu kibuga kugira ngo ashobore gutsinda Gisagara.
Nkuko abakinnyi batangiye, kuko twari turi ku expecting ngo bakine, ariko bakine. Nico cyatumye dukora iki, duhindura abakinnyi. Duhindura na rotation ya y'ikipe. Marshall yajemo kugira ngo stopping number 7 wa Gisagara. Kandi yagiyemo arabikora kabisa. Kandi abari barimo byari byanze. So nico gitumye dutsinda.
Ku ruhande rwa Gisagara Volleyball Club yari yatsinze amaseti 2 ya mbere, ngo kimwe mu byatumye batakaza umukino harimo no kwirara kw'abakinnyi. Twumve umutoza Dominique Ntawangundi.
Ntekereza ko wabuzeho concentration mu ruhande rwacu no kugira ngo twumve ko bishoboka abayeho kwirara gatoya abaho de concentration. Kino uko hari solution zimwe tutabashe kubonera igisubizo kubijyanye n'abataka bo mu mpande ku mipira reception zanze. Ni sport ibaho, turagenda tubitegura ubutaha, buriya tuzaba tubikosora.
Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo, ikipe ya mbere ni ishuri rikuru ry'ubukerarugendo UTB n'amanota 20 mu mikino 9. Ku mwanya wa kabiri turahasanga Gisagara Volleyball Club ifite amanota 19 mu mikino 8, Reg Volleyball Club nayo ifite amanota 19 mu mikino 8 ikaza ari ya gatatu. Ikipe ya kane ni IPRC Ngoma ifite amanota 10, IPRC Karongi ni ya gatanu ikagira amanota 8. Mwanya wa gatandatu hari Kirehe Volleyball Club ifite amanota 6, naho ikipe ya karindwi ari nayo ya nyuma ni ikipe y'abasirikare b'u Rwanda APR Volleyball Club ifite amanota 5 mu mikino 7. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, mu mpera z'icyumweru gishize shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje. Imikino yari igeze ku munsi wayo wa 13. Kwa gatanu, ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Police FC ibitego 2-0 kuri Stade de l'Amitié kumumena. Ejo ndi kwa gatandatu habaye imikino 4. Gicumbi FC yatsinze Etincelles FC igitego 1-0 kuri stade y'Igicumbi. Ku kibuga cy'akarere ka Kirehe, ikipe ya Kirehe FC yanganyije na Sunrise igitego 1-1. Ikipe ya AS Kigali yatsinze Espoir FC ibitego 3-2 kuri stade ya Kigali Inyamirambo. Kuri stade ubworoherane i Musanze, ikipe ya Lyon Sport yatsinze Musanze FC ibitego 2-1. Ejo ku cyumweru, APR FC yatsinze AS Muhanga ibitego 2-1 kuri stade ya Kigali Inyamirambo. Marine FC inganya na Mukura Victory Sport igitego 1-1 kuri stade Umuganda i Rubavu. Umukino wagombaga guhuza Bugesera FC n'Amagaju FC Nyamata ntabwo wabaye kubera imvura nyinshi. Nyuma y'umunsi wa 13 w'imikino, ikipe iza ku isonga ni APR FC ifite amanota 29. Ku mwanya wa kabiri hari Mukura Victory Sport n'amanota 26. Rayon Sport iza ari ya gatatu ikagira amanota 25. Ku mwanya wa kane hari Kiyovu Sport ifite amanota 20. Ikipe ya gatanu ni Police FC ifite amanota 20. Sunrise ikaba ya gatandatu n'amanota 18. Ikipe ya karindwi ni AS Kigali n'amanota 17. indwi Espoir FC ikazari ya munani ikagira amanota 17 nayo ku mwanya wa 9 hari AS Muhanga ifite amanota 16 Bugesera FC ikayikurikira ku mwanya wa 10 n'amanota 16 nayo ya 11 ni Etincelles FC ifite amanota 15 Marine FC ikaba ya 12 n'amanota 18 ku mwanya wa 13 hari Gicumbi FC n'amanota 12 Kirehe FC ni ya 14 n'amanota 11 Musanze FC ni ya 15 ifite amanota 11 nayo naho ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Amagaju FC ifite amanota 5 n'umwenda bitago 12 yari Claude Munyandinda I Kigali.
Tuze mu Burundi naho dutega matwi mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka atubwire amakuru makuru makuru y'inkino yabaye mu mpera zindwi turangije mu gihugu ahera ku ihiganwa ry'ikombe cy'umukuru w'igihugu cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu.
Mu mpera zindwi twari turangije hatanguye ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu ku nkino 32 zabaye ku bibuga bitandukanye. Hari nkino zabonetsemo ibitsindo byinshi birenga kuri 5 izo nkino zigera ku 9. Interstar wo mu cyicaro cya kabiri watsinze Message Gishubi ibitsindo 7-0. Kansas United wo mu Kayanza watsinze Freedom FC wo mu Gisuru mu ntara ligi ibitsindo 6-6. Eglinoire w'Imaka Kamba wo mu cyicaro cya mbere watsinze Libellule wo mu Cankuzo ibitsindo 8-1. Bujumbura City watsinze Mapenzi FC wo muri komine Mutimbuzi z'intara ya Bujumbura ibitsindo 10-0. Olympic Star wo mu Yinga watsinze Interamyi do Kinyinya mu ntara ya Ruyigi ibitsindo 13-0. Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi watsinze Betani w'Igitega ibitsindo 7-0. Top Junior wo mu Kayanza watsinze Unite FC de Mabanda wo mu ntara ya Makamba ibitsindo 12-0. Umuguru Kenzo watsinze Magara Star ibitsindo 8-1. Musongati w'Igitega watekereye Les Aigles Commerciaux Muyinga ibitsindo 15-0. Abarorereye zimwe muri izo nkino basanga ibitsindo byinjiye ari byinshi biturutse ku itunganywa ry'ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu juno mwaka. Rashid Alfred umumenyeshamakuru w'inkino ari muri abo asaba ko kumwakuza uhugira igihindutse.
Ye kubwanje icyo mbaze kubona muri izi nkino z'intango z'ikikombe cy'umukuru w'igihugu nuko ibitsindo biboneka mu kibuga ari byinshi cyane bisigura yuko ugwego imigwi imwe idakina shampiyona ngaha nka zimwe twita les equipes corporatives ugwego zigeze ku rubi hasi cyane kuko uhuye n'umukecuru cya mbere cyangwa icya kabiri uce tsindwa ibitsindo 10-0 cyangwa hafi ya 10. Ejo naraganiriye n'abantu babwira nti kugira izi nkino za kubiri perezida zigira kanovera nk'iyi migwi itabisa ayikinira itari mu rwego urwo arwo rwose tuvuge nk'abamwe bavuga ngo ni abawigeze cyangwa baravetera abantu bakuye harya na hariya badakina shampiyona bari bakwiye gukina ubwabo nyine. Ibyo migwi yiyandikishije itagira ikinira na hamwe ku rwego urwo arwo rwose batangura nibonyine bakina hagati yabo hanyuma abambutse urwego rwa 32e bace bahura n'imigwi yifashe neza yo mu cyicaro cya kabiri cyangwa icyiciro cya mbere nayo ubundi usanga ari inkino zidafite akanovera kubona gutsindwa 8-0 12-0 12-0 kubusa ni ukuri barakwiye kubitanganya ukundi gushasha.
Abo rero izi nkino zo mu 32 ntizibereye ijisho ntizinezeza abaroretse
n'akarere kari hafi urabona ko abantu batakiza ari benshi kuza kurorera inkino mugabo nibyashika ku rwego rw'icyaka n'igishiri cya nyuma cyangwa icya kabiri gishiri cya nyuma mbere n'icy'umunani gishiri cya nyuma usanga abantu buzuye ibibuga kubera ko imigwi ikina isa n'iri ku rwego rumwe mugabo mbari urwego rw'inkino bw'abatama cyangwa abana wakuye hariya kunze muri komine ukaza ukabahuza n'umuntu akangahe wa kane muri Premier League ni Primus League icyiciro cya mbere cyangwa icya kabiri ntaho bisa bisaga uvuga acatsindwa bicindo 10 nko mu mahiganwa y'umwaka uza y'igikombe cy'umukuru w'igihugu bari bakwiye guhindura formule.
Imigwi 16 yo mu cyiciro cya mbere yose yararonse uburenganzira bwo kwinjira mu 16 cy'iryo higanwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu 15-16 yo mu cyiciro cya kabiri nayo nyine yararonse ubwo burenganzira kiretse umugwi Volontaire FC wo mu Kanyosha wakuwe mu ihiganwa na Sante FC w'Ingozi ku mapenalti 6-5. Mwamenya ko umugwi uzotahukana igikombe cy'umukuru w'igihugu ariwo uzocuserukira Burundi muri rya higanwa rya Afrika ryo guhiganirwa igikombe mpuzamashyirahamwe Coupe de la Confederation. Amakuru ava mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru akavuga ko mu mpera z'indwi iryo higanwa rizobandanya mu cya 16 kirangiza. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafite kuri isaha hanyo bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubatumira kubandanya kudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.